Ili ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo. Uwo ni Terence Ntayiraje icegera cy'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati, akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mu Burundi, avuga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi bafungiwe mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ikibazo cy'iyubahirizwa ry'itegeko agowa ku Rwanda yorohereza mu bisanzwe ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara gushorera ibidandazwa byabyo muri Amerika. N'inkuru yerekeye gusubira kwirukanwa ku nshuro ya kabiri muri Kenya k'umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta Miguna. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara, reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fidel. Tuyahere mu yavugwa mu gihugu kibanyi. Abantu bashika kuri babiri biravugwa ko bishwe mu gitero cegekwa ku barwanyi b'abamayimayi cakozwe ku iyororero rya Perezida Joseph Kabila riri i Kabachi mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba bishikizwa na Gilbert Kambale, umukuru w'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri iyo ntara. Umuvugizi wa gisirikare muri ako karere, Kapitene Mark Hazukai, nawe nyene yemeje ico gitero ariko yirinda kuvuga ivyoba vyarononekaye. Ubutunzi bwa Perezida Joseph Kabila bumaze igihe buterwa ahandi bugasamburwa. Inyubako ya Kabila iri mu gisagara ca Musienene ku birometero 70 uva i Beni yaraturiwe ku munsi mukuru wa Noweli, kandi ivyo vyagirijwe abamayimayi. Iyindi nyubakwa yiwe yaratewe mu ntara ya Ituri mu buraruko bw'ico gihugu. Abarwanyi b'abamayimayi bahoze bari ku ruhande rwa Leta ya RDC basabye kuva kera ko hatunganywa amatora, batifuza ko Perezida Joseph Kabila yobamwo. Abantu bashika umunani barimwo abasivile barishwe, abandi umunani barakomereka ku munsi wa kane ku mugoroba mu gitero cy'umwiyahuzi cyakozwe ku bajejwe umutekano mu buseruko bwa Libya. Nk'uko amakuru ava mu baganga no mu bajejwe umutekano abivuga, General Fawzi al-Mansuri, umutegetsi wa gisirikare muri ako karere, yavuze ko umwiyahuzi yaturikije bomba ari mu modoka ku kirindiro cyariko abasirikare bayoboka Marshal Haftar. Ni mu rwinjiriro rw'isagara cya Ajdabiya kiri ku birometero 840 mu buseruko bwa Tripoli. Abo basivile bafuye bariko baragenda n'amaguru barengana hafi yaho byabereye, nta muhari gushika ubu urabyitirira. Kigize igitero cya kabiri nk'ico mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muri ako karere. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yatangaje ko igihugu ciwe kizokwirukana abadiplomate 60 ba Leta Zunze z'Amerika, inyuma yaho Washington nayo itangarije ko yirukanye abadiplomate 60 mu ntumbero yo kwihora ingingo nk'iyo yafashwe na Amerika mu minsi iheze. Lavrov yatangaje ku munsi wa kane jo ko Uburusiya nabwo nyene buzokugara ibiro vya konsira vya Leta Zunze za Amerika biri mu gisagara ca St Petersburg aho nyene mu Burusiya. Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 20 vyafashe ingingo yo kwirukana abadiplomate b'Uburusiya inyuma yaho Moscow yagirijwe kugomba kwicisha ubumara mu Rusiya Sergei Skripal hamwe n'umukobwa wiwe mu ntango z'uku kwezi mu gisagara ca Salzburg ni mu Bwongereza. Urusiya bwarahakanye ko atari bwo bwabikoze, buvuga ko byakozwe n'iperereza ry'Ubwongereza kugira bacafuze igihugu cy'Uburusiya. Abanyamerika bagiye kuva muri Siriya mu bihe vya vuba kuko umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu usa n'uwaneshejwe. Ayo n'amajambo yashikirijwe na Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa kane igihe ariko ashikiriza ijambo muri Leta ya Ohio. Trump yagize ati, tuzova muri Siriya tuzotaha mu gihugu cacu aho twifuza kuba. Yongeye avuga ko vuba bagiye kwigarurira ijana kw'ijana by'uduce twose twari mu minwe y'abakora iterabwoba. Ayo majambo ya Perezida Trump asanga yavuguruza ayigeze kuvugwa n'uwahoze ari sekretere wa leta yiwe Rex Tillerson hagati mu kwezi kwa mbere. Tillerson yavuze ko Amerika yarungitse abasirikare bashika ibihumbi bibiri muri ako karere kandi bakazogumayo gushika umuhari wa leta ya Kiisilamu uneshejwe ubutaka igaruka kandi bakazogumayo baraba inyifato igihugu cha Iran muri ako karere kandi bafashe no gukura Perezida Bashar al-Assad wa Syria ku butegetsi. Tillerson yavuze kandi ko ico yavuze ko ico gihe Amerika Tillerson yongeye kuvuga ati kandi Amerika ntizokora ikosha nk'iryakozwe muri kahise mu mwaka wa 2011 aho bavuye muri Iraq hakiri kare bigatuma hacavuka Al-Qaeda nayo ikavamwo umuhari wa leta ya Kiisilamu. Mu gusozwa igihugu cha Pakistan cyatangaje ko cyongeye kugerageza kurungika ikindi kigenda juru cha misile mu kirere kigenda juru cyagurutse ibirometero amajana na 50 kandi kikamenyesha ko cashimye uko byagenze neza. Iyo misile yatewe iva mu bwato bugendera munsi y'amazi sumare nkuko byashikirijwe n'igisirikare cy'ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Pakistan Major General Asif Gafore yavuze ko iyo misile yageragejwe mu kwishura ingendo y'agasotoro yakozwe n'igihugu kibanye cy'Ubuhindi. Pakistan cyatangaje ko guteza imbere programme ya nucléaire atakindi bigamije atari kwereka Ubuhindi ko urugo rutitaha.
Urakoze ya Loïs kumakuru wejeje kudushikiriza. Muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya makuru yo mu karere tuyahere kuyerekera u Rwanda. Aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye u Rwanda iminsi 60 kugira gwisubire ko mu kubahiriza irisabwa mu itegeko rya AGOA ryorohereza ibihugu bya Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara gusorera ibidandazwa byabyo ku masoko yo muri Amerika. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko mu gihe cy'amezi abiri ataringa u Rwanda ruzahagarikwa mu masezerano y'ubufatanye mu bucuruzi azwi nka AGOA, American Growth and Opportunities Act. Aya ni amasezerano yorohereza ibihugu bikennye kugurisha ibicuruzwa byabyo bimwe na bimwe ku isoko rya Amerika bidasoze. Mu Rwanda ku Ijwi rya Amerika rifitiye kopi yandikiye abakuru b'imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko, Perezida Trump avuga ko u Rwanda rukomeje gushyira amananiza ku bicuruzwa birimo imyambaro ituruka muri Amerika rutitaye ku mbaraga Amerika ikoresha mu gushakira umuti iki kibazo. Perezida Trump asanga u Rwanda rutagaragaza ubushake mu kuvanaho inzitizi ku bucuruzi n'ishoramari bya Amerika nk'uko bikubiye mu gika cy'104 cy'amasezerano ya AGOA. Icyakorera itangazo rivuga ko guhagarika by'agateganyo ibicuruzwa by'u Rwanda kuri iri soko ari byo bikwiye kurusha kuruvanamo Burundi byerekana umuhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda mu gukemura ibi bibazo. Perezida Trump avuga ko azakomeza kugenzura niba guverinoma y'u Rwanda itera intambwe iganisha ku kuvanaho inzitizi zose ku bucuruzi n'ishoramari bya Amerika hakurikijwe amasezerano ya AGOA no kureba ko icyemezo rwafatiwe cyarusunikira kubyubahiriza. Mu mwaka ushize Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza gukumira caguwa nubwo Amerika yavugaga ko izavugurura amasezerano ya AGOA ku bihugu by'u Rwanda, Uganda na Tanzania. Icyo gihe yabwiye itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ko bazahitamo guteza imbere inganda zikora imyenda aho kwemera ibisabwa n'amasezerano ya AGOA.
Iki ni icyemezo dukwiye gufata. Kubindeba, gufata iki cyemezo biroroshye, tuzihanganira ingaruka. Niyo bidusaba gufata icyemezo cy'ingorabahizi, haba hari uburyo. Ni bimwe mu byo yavuze akimara gutangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu. Yaranavuze ati u Rwanda n'ibindi bihugu birebwa n'amasezerano ya AGOA bifite ibindi byo gukora birimo gushinga inganda zacu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
mwigire mwisanzuye twijwe rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko ku munsi wa gatatu cyataye mu mvuto abayobozi b'impunzi z'abarundi bashika kuri 33 izo mpunzi zahagaritswe zagirizwa kugumura abandi izo mpunzi zose ni ziherutse kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba bivugwa ko zifise inyifato idasanzwe ishingiye ku idini Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriwe ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo rya Polisi y'u Rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriyeho na Ministeri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza Midimari mu mpine, Ministeri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Bagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi gutanga ubufasha maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha ni itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko abatawe muri yombara wo mu nkambi z'agateganyo nk'iya gashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda hafashwemo abarundi 31 mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hafashwemo umurundi umwe no mu nkambi y'agateganyo ya Muyira mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda naho hafashwe mu murundi umwe iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari ituze twashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u Rwanda kuri ritabwa muri inyombi ry'abarundi maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT Usibadege ntibyakunda ku butumwa bugufi twamuherereje CPT Badege yadusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza ministeri yita ku bibazo by'impunzi mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana Jean-Claude Rwahama directeur ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi yemereye Radio Ijwi rya Amerika ku izo mpunzi z'abarundi 33 na batatu zatawe muri yombi koko yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari ziherutse guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini bwana Rwahama nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko inzego zibishinzwe zirimo ministeri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagara bagenzi babo kwanga ubufasha ndamubajije kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi
tumaze igihe tubaha ubufasha butandukanye nk'ubwo duha izindi mpunzi ubufasha bushingiye ku biribwa bushingiye kubarura kuko ntabwo watunga abantu batabaruye ariko cyane cyane gikomeye ni ukubakingira indwara nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikiye zikingirwa kuko bavuye mu gihugu kindi umuntu wese winjiye mu gihugu hari ibiba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe ibyo rero barabyanze niyo mpamvu ngira ngo inzego z'umutekano ziriho zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo
none ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye nibikomeza gutyo bizagenda bite
turacyaganira ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeza gutyo bizagenda bite gusa nuko ibyo ari byose umuntu uri mu gihugu yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa
biravuga ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura gusa ngo ntawigeze akomerekera muri iyo migumuko bwana Jean-Claude Rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri Midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera
birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu turabizi ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko ntawe ushobora kugonyanga amategeko y'igihugu noneho kinamucumbikiye nk'impunzi ibifite uburyo igomba kwitwara
mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i Kongo madame Louise Mushikiwabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye
ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu utazi abo ari bo badashaka kwivuga badashaka kwiyandikisha badashaka kwivuza ibyo ntabwo byashoboka bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari
aba bagendera ku myemerere ya Zebia Ngendakumana bakomoka mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivugwa kwidasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga ntibarya kandi ibyo bikomoka mu nganda cyo kimwe n'uko badapfa kwemera ubuvuzi ubwari bwo gusi kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera akabagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
Tugivuga kandi kuri inkuru impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Congo kubera kwanga kwandikwa biciye mu buryo bwa none zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyazo canke zigatwagwa mu kindi gihugu mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe umwe muri zo mpunzi Harushimana Bruce Christian yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko ziri mu bantu 33 igipolisi cy'u Rwanda cemeza ko cahagaritse tubatega amatwi
ku munsi wa mbere duserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye bavuga yuko bagiye kubabaza gushika n'ubu ntibaragaruka ntitugiye babashize hari aho bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi ariko abumvuzi babiri bobo bafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse
ubuze ngo polisi ariko ikubita impunzi
yego mu Bugesera mu kambi y'Igashora abapolisi benshi barinjiye hanyuma bareza batangura gutandukanya impunzi ababyeyi abana ukwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri ariko barabibankira ati ntibikunda baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'Igashora barabatwara amabandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita
babakubita bavuga ko babahorike
bado kubita gusa ndabatubwira icyo badohora kandi nawe uri kurakubitwa ntiwaja kubaza ati badohora iki
uri mu bakubiswe
twese ndi mu bakubiswe mugabo twese turi umwe byashikiye bamwe nanjye bishobora kunshikira
hariho amakuru avuga yuko hari abo baba barakomeretse ivyo nivyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa cyane
yumva umuntu ariko arabukubita inkoni samavuta bari karagusiga uraheze gakomereka abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita
abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangana
ntabo bahari byabaye mu masaha y'inyuma ya saa sita bashobora kubwira ngo n'abasaha ntibariye hariho n'ubukomereka akavuga ati reka negeze ahubwo ntibahave basubira kunkubita urumva mutwemeye igitigiri cyabo ariko icyo mbona coco ubu bariko baratera akamitende
bari aho mu ikambi nyene canke
bari mu ikambi nyene aho igashora nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise mutuzi rero nabo ingene bamere
ubu uko ibintu biri icuka cifashe gute
no munsi haje abaserukira leta baratubaza kubera mu minsi iheruka twaranditse icyete dusaba yuko u Rwanda kubera amategeko yabo tubona tukayashobora turavuga tuti basi duhindira tuyadanyirize turabe igihugu cyo twakira hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye bakavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cyacu
leta yabishuye iki
leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku bigo bisanzwe arejitema Manuel bakwatwanika ku buryo budasanzwe baraduha izo mpapuro ati renga izo mpapuro turazibahaye ibindi nabyo by'uko musaba ahandi muzoja tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha
hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu
turasaba burya ku isi hariho abantu benshi burya ntihobora n'abatwemera kubera darona naho twagiye turacaho ibintu twagiye turabona ntihobora n'abatwemera turacabaza twumva
uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasa muravye haruko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu cy'u Burundi mwahunze kandi co bavuga babahoye n'ubu muracace manga bica bigenda gute muko meza muyobokaze byangenda kumana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye reka dukora ivyo dusabwa n'igihugu cy'u Burundi
cyo dukomeza kwiyoboka imana ko imana yamuciye ko turamubaha ariko imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira kandi tuzokwigira dutegeka kukwemera kwacu banka bakunda kwemera kwacu basabwa kutwemera mu gihugu atari rwacu tuzaja kukwemangira mu gihugu cyacu bizodushikirana by'inyuma tukabandanya kwemanga tuzokwigira kwihakana kwemera kwacu ibyo ntibishoboka tuzabandanya tukwemanga tuzaja hose kwemera kwacu tudushobora kugutegeka ko naho byagenda gute
icyo mwavuye ye muri Kongo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR muravuga muti tugende mu kindi gihugu ivyo bihugu byose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandika n'ivyitakunda ko musubira mu Burundi cyo gihugu kindi mugiyemo akavuga ati mwiyandikishe muzobikora
nta narimwe ntibizokwigera bizokwigera twemera kwiyandikisha ku bwo bwa na ariko biometri ibyo nibizokwigera bibana gato bizokwigera tuvyemera tuzobandanya dusaba ubuhungiro katwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe tuzibandanye dusaba ubuhungiro iyo bidashoboka hose ariko ntituzo kugera twenda na gato kwiyandikisha ku buryo bwana n'ibiometri
vyanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa murabigira gute
ejo nibaza ko ibyo bitokwanga ariko vyanse nta kundi hakubandanye baduhohotera ngaha nibatureke twisubire hari iwacu tuje guhambwa n'abacu twemange mu gihugu cyacu bariye kuduhotera hanze ubu hari abana badafise ababyeyi babo bafunze irengero ryabo kako bibandanya bigumako rero ibyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri
Zebia muvuga ko muyoboka muciye ku byo barabwiwe wewe haragakuru mu mufise ko ababwira iki
none nako tuzima twugaranye n'amakuru yabo turi kumwe nta tumenya tuje kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe ubona ko nawe nyine yatoteje kuva kera
mu muheruka ryari
benshi tumuheruka nico kibanza bataracugara
Harushimana Boris Christian murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
bamwe murakoze ndabashimira
muri insanga Muri insanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kiri kuri iki kibazo cy'impunzi z'abarundi zifungiwe mu gihugu cy'u Rwanda mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icyegera cy'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Terence Ndahiraje muri cyo kiganiro Terence Ndahiraje yahamagariye izo mpunzi gutahuka mu gihugu yamara ko zitegerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu
kuko afite yuko n'ukuri atahindi n'akindi kidafite amategeko nyana avuga yuko mu Rwanda bagiye naho nyine kikaha ari igihugu gifite amategeko kandi gikeneye kuyubahirizwa niba babona byatangiye gushika mbere bukeye bwaho niye kuba mushikiranganje mushiki wabo ageze impunzi yavuze ijambo anavuga ni yuko bashoboye ko bantu gusubiza amategeko y'igihugu baba barimo mu Rwanda rwabo burimo natwe icyo tuvuga tuti amahirwe y'ibyanyu mu nzu nuko nabivuga mbere twebwe twamfitiriye kwakira bene wacu abari mu bwose bahunze murangi yuko nabo uvuga ngo abikora mu Rwanda atari kubesha kuko abantu bandi n'ubutungane ari abantu mirongo itatu n'abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi ntabwo ni mwizi n'ubu akikora Rwanda hanyuma rero tuvuga tuti aho ni wacu niba tuzi ko tuzi ngo hanyuma bandi batahunze ndumva iyo ni mahise wuzuye kuri kiyanzi hasi yari hageze ibijyanye n'abantu bashyira ibintu ko bakizera ibicanga biriya hanyuma n'ukuri tujye mvuga ni nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidahisa amategeko kandi adashobora kubahirizwa usanga biri ku mukarere ka sekayi muteruko mbere hazoshyirwaho indangamuntu kandi yamaze kujya ahongera mu Rwanda ishobora kwinjira cyangwa muri Tanzania n'ahandi yitabye metrike nyanyere kugira ngo umuhazo yironge ngomba kaze banda gukoza ibintu bikunye muri ibyo byuma kugira ngo azose ibyo byo kwisi muri ibyo byuma n'ibyo byo kuba kera tahu kiwacu kwahari kaze ariko bado bahiza amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri Kenya umuyobozi mukuru w'igipolisi utwara igisata kijejwe abinjira n'abasohoka hamwe n'umushikanganje w'intwaro yo hagati bahanishijwe igihano cy'ihadabu y'ibihumbi bibiri by'amadolari y'abanyamerika umwumwe ejo kuwa kane. Sentare y'ikirenga yafashe iyo ngingo inyuma yaho abashingwa manza b'umunyamategeko akaba n'umunyepolitike Miguna Miguna bitwariye bavuga ko abo bagabo batatu aribo bagize uruhara gukumangira kugaruka ku butaka bwa Kenya. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wilika neza ari Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Kuri uyu wa kane Jojo Dunga umucamanza w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya yahanishije ihadabu igihumbi amajana abiri angana n'ibihumbi bibiri z'amadolari y'abanyamerika abagabo batatu umwumwe. Nabo ni Fred Matiang umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umuyobozi mukuru w'igipolisi Joseph Boynet n'umukuru w'igisata kijejwe abinjira n'abasohoka Kenya Gordon Kiharangwa bagirijwe kugira uruhara mu igumizwa rya Miguna Miguna ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta no kumwankira kugaruka ku butaka bwa Kenya. Uko ari batatu aba bagabo kuri uyu wa gatatu banse kwitaba urwo rukiko nk'uko bari babisabwe. Kuri uyu wa kane mu gatondo umucamanza Budunga yasubiye kubatumwako ariko basubira kwanka kumvira. Inyuma y'umutagaci yafata ingingo.
Each of the first, second and third respondents are hereby penalized to pay a fine of Kenya shillings.
Umwe wese muri abo batatu ahanishijwe ihadabu ry'ibihumbi amajana abiri by'amashiringi azokurwa ku mishahara yabo y'uku kwezi kuza. Uru rukiko rugiye kurungikira ingingo rwafashe abakoresha babo.
Their respective employers.
Urunani rw'abashingwa manza bo muri Kenya LSK narwo kuri uyu wa gatatu mu kiganiro rwahamenyesha makuru rwiyamirije inyifato ya leta yo gusuzugura ingingo za sentare. Hanyuma yaho bimenyekaniye ko Miguna Miguna yasubiye kurungikwa ku ngubi Dubai inyuma yo kwankirwa kwinjira ku butaka bwa Kenya ku munsi wa mbere havuye muri Canada, iyo naho nyene yari yarungitswe ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Hariya Kigali ni cyegera cy'umukuru wa LSK.
In terms of revocation of citizenship,
mu bijyanye n'ubwenegihugu ikigabane cya mbere cy'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka Kenya n'ingo n'imiryango gifatiye ku ngingo ya 17 y'ibwirizwa nshingiro kiratomora ko atamuvuka gihugu ashobora kwaka ubwenegihugu. Umucamanza Odunga na washimangira ko amategeko yahonyanzwe n'abari bajejwe kuyahagararira.
In this case, it's clear that the respondents are the ones in charge of security in this country. They are in effect in charge.
Muri uru rubanza biraboneka ko abegwa aribo bajejwe guhagararira umutekano muri iki gihugu, nibo bashyira mu ngiro imitahe y'abahagarikwa. Barerekanye ko basuzugura ubutungane ingingo z'uru rukiko, nubwo abanyagihugu bohagaruka bakabifatira ntawo bafunga kubera igihagararo cyabo. Nimba bashobora kutumvira ingingo za sentare ataco binona, simbona ingene nabo bakoresha bo bashyira mu gasho kubaha imitahe nubwo bafatwa n'abanyagihugu. Kuri uyu wa kane Miguna Miguna yanditse avuga ko ku munsi wa mbere aho yari afungiwe icamaso mu kazu ka surwumwe ku kibuga cy'indege Nairobi hindiye abantu 50 bayobowe n'umugabo yambaye umwambaro w'igipolisi cya Somalia, maze bane muri bo bamutera inshinge umubiri wose gushika hatubwenge asubira kwikangura mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane. Miguna Miguna avuga ko yanze kuva ku kibuga cy'indege i Dubai gushika agarukanywe muri Kenya kuko kubwiwe atabwene igihugu ashobora kwakwa afite abavyeyi bompi baba Kenya kandi ari naho yavuki. Uwo mugabo avuga ko yera ariko ku icaha ciwe yemera ari ukuba yararahije Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu w'abanyagihugu ku itariki ya 30 ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ibyo yemanga nk'ubuhizi bwo gukura igihugu mu buja, asigura ko cyashyizwemo n'intwaro y'itiyagacinyizo ya perezida Uhuru Kenyatta n'icegera ciwe William Ruto. Mbere yasubiye guhamagarira abanyakenya n'abagize umuhari we wa NRM kwitegurira guhangana n'ubutegetsi. Na Harrison Mambike wiwe Raila Odinga aherutse gusinya amasezerano na Perezida Kenyatta yo kudasubira gusotorana nta kintu na kimwe aravuga ku bijanye n'ibiriko bishikira Miguna Miguna. Eroje Wilika neza Nairobi Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiya. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Thank you. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.